mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ibagiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, ni Fidele Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Abanyamulenge uyu munsi bagize imyiyerekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bubakorerwa mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko.
Turimo gukora imyigaragambyo kwigaragambya kubera ubwicanyi bukomeje kubera ku bwoko bw'abanyamurenge muri Congo. Ubwicanyi bumaze imyaka irenga ine bwirasira buno bwoko bw'abanyamurenge.
Uyu ni Madame Adele Kibasumba ayoboye ishyirahamwe Mahoro Peace Association y'abanyamurenge hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi musikanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke yafashe ingingo yo gusenya amazu arenga 200 y'abanyagihugu bahitwa Nyarure. Igipolisi cya Yorodaniya cyashwiragiza imyerekano y'abashigikiye abanyapalestina hafi y'urubibe rw'intara ya Cisjordania. Itegekanijwe ko urongoye leta mfatakibanza y'igihugu cya Mali ashyiraho leta nshasha irimo impande zitandukanye nk'uko byatangajwe na perezidanse y'icyo gihugu. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi cya Yorodaniya cyashwiragije imyiyerekano y'abashigikiye abanyapalestina hafi y'urubibe rw'intara ya Cisjordania. Ibindi na Eugenie Mukanguzi.
Polisi ishinzwe umukwabu muri Yorodaniya uyu munsi kuwa gatanu yakwije imishwaro abantu 100 bigaragambyaga bashyigikiye abanyapalestina bageragezaga kugera ku rutindo rwerekeza mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe na Isirayeli. Ababonye ibyabaye bavuze ko polisi yarashe ibyuka biryana mu maso kandi ikarasa mu kirere kugira ngo ihagarike urubyiruko hafi 500 rwigaragambyaga. Abigaragambyaga bari mu birometero 5 berekeza ku rutindo rwitiriwe Umwami Hussein ruri mu kibaya cya Yorodaniya giteganye n'umujyi wa Jeriko w'abanyepalestina mu ntara yigaruriwe ya Cisjordania. Ababonye ibyabaye bavuze kandi ko abantu bagera mu 200,000 bihereje imihanda mu myigaragambyo yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango y'amoko mu gihugu. Baririmbaga basaba Umwami Abdullah gufungura imipaka. Ibihumbi byinshi kandi bihereje imihanda nyuma y'amasengesho yo kuri wa gatanu bavuye mu musigiti munini Huseini uherereye Amani rwagati. Baririmba amagambo arwanya Israeli, basabaga iyirukanwa rya ambasaderi wa Israeli no guhagarika amasezerano y'amahoro na Israeli adashyigikiwe na benshi. Imisigiti barirwa mu 100 yakoresheje amasengesho yo gusabira abiciwe mu ntara ya Gaza. Abenshi muri 10,000,000 z'Abanyayordaniya bakomoka muri Palestine. Ababyeyi babo barirukanywe cyangwa bahungiye muri Yordaniya mu gihe cy'imirwano yabaye mu ishyirwaho rya Israeli mu 1948.
Urakoze Jenny. Itegekanijwe ko urongoye leta mfatakibanza y'igihugu cya Mali ashyiraho leta nshasha irimo impande zitandukanye nk'uko byatangajwe na perezidanse y'icyo gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Edi Gwema.
Ibi byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu nyuma y'uko leta iriho ubu ikomeje kunengwa ko yiganjemo abasirikare. Kuri wa gatanu minisitiri w'intebe Mokhtar Ouane yari yatangaje ko yeguye ku mirimo ye ariko ahita yongerwa gutorwa kugira ngo akomeze imirimo yo gushinga leta. Uwane yagizwe minisitiri w'intebe mu kwezi kwa munani igisirikare kimaze gukura ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita washinjwaga ko yananiwe gukemura ikibazo cy'intagondwa muri Mali. Nyuma y'igitutu cy'amahanga, igisirikare cyahisemo kwegurira ubutegetsi abasivili kugira ngo bategure amatora ateganijwe mu gihe kitarenze amezi 18. Gusa hakomeje kugaragara akaboko ka gisirikare mu mitegekere y'igihugu no mu gufata ibyemezo. Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta ahuriye mu kiswe M5 mu cyumweru gishize ryasabye ko leta y'inzibacyuho iseswa hagashingwa leta ikurikije amategeko.
Tugushimire Edi. Igipolisi cya Kenya cyaraye gishwiragije imyiyerekano iyamiriza ibitero bya Israel mu ntara ya Gaza. Eugenie Mukankusi araduha ibindi.
Polisi yarashe ibyuka bijyana mu maso mu mbaga y'abantu barenga 200 bigaragambyaga mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi ejo kwa kane bamagana bombe za Israel ku butaka bw'abanyepalestina mu ntara ya Gaza. Abenshi batawe muri yombi. Urugendo rwatangiye nyuma y'amasengesho yo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramazani hafi y'umusigiti. Abigaragambyaga bazunguzaga ibendera ry'abanyepalestina kandi bavugaga amagambo akurikira: Abanyakenya twifatanyije na Palestina kandi ukwishyira ukizana kwacu ntikuzuzura Palestina idafite ubwisanzure. Umwe mu bari mu myigaragambyo Ryan Sheikh yaragize ati ndi ku ruhande rw'abavandimwe bacu bo muri Palestina kandi ndasenga umunsi n'ijoro kugira ngo babone amahoro. Abantu 40 bahitanywe n'ibitero by'indege bya Israel mu ntara ya Gaza kuva aho urugomo rufashe intera ku wa mbere kandi abandi benshi muri Israel bishwe na rakete zarashwe n'umutwe wa Hamas. Bamwe mu banenga ingamba za Israel mu bireba abanyepalestina barimo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch bayireze kuba hari aho ikora nk'ubuyobozi bwa bagashaka buhake apartheid uburyo bwakoreshejwe n'abanyakamwe b'abazungu muri Afrika y'Epfo. Israel irwanya icyo kigereranyo.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Ethiopia yirukanye yambuye uruhusha rwo gukorera mu gihugu mu menyesha makuru w'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yadigwe Maraduha idonido y'inkuru.
Ibyo byemejwe n'ubuyobozi bw'icyo kinyamakuru bufite icyicaro mu mujyi wa New York, kivuga ko umunyamakuru Simon Marx ukomoka muri Ireland wari usanzwe akorera muri Ethiopia yambuwe urwo ruhushya mu cyumweru gishize. Ni nyuma y'iminsi mike agiranye ibiganiro n'abagore bavuga ko basambanyijwe ku ngufu n'abandi bagizweho ingaruka n'intambara yabaye mu ntara ya Tigre. Icyo kinyamakuru kivuga ko mu kwirukana uwo munyamakuru, Leta ya Ethiopia yitwaje ko akora inkuru zibogamye no gutangaza amakuru y'ibinyoma. Kuva havutse imvururu mu ntara ya Tigre, Leta ya Ethiopia yashyizeho ingamba zikarishye zo kugenzura amakuru yose atangazwa kuri icyo kibazo, zirimo no gukumira abanyamakuru kugera aho ibintu byabereye. Ibi kandi bije bikurikira ifungwa ry'abandi banyamakuru n'abasemuzi babo bakorera ibitangazamakuru nka AFP, Reuters, BBC n'ikinyamakuru Financial Times. Michael Slackman, umwe mu bayobozi ba New York Times, yavuze ko izo ngamba za Leta ya Ethiopia zigamije gukecekesha itangazamakuru ryigenga.
Turagushimiye Eddie. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho inzitizi zari zashyiriweho abantu bava mu gihugu cya Guinea kubera indwara ya Ebola. Eugene Mukangusi arabandanya inkuru.
Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden ejo kuwa kane bwavuze ko inzitizi zijyanye n'ingendo ku basura Amerika baherutse kujya mu gihugu cya Guinea zakuweho. Ni icyemezo gitangira kubahirizwa uyu munsi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatatu, Minisiteri ishinzwe umutekano w'igihugu cya Amerika yategetse ko abagenzi bageze muri Guinea no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi 21 yari ishize bagomba kunyura kuri kimwe mu bibuga bitandatu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ni New York, John F. Kennedy, Chicago, Atlanta, Washington Dallas, Newark, New Jersey na Los Angeles. Inzitizi ku bantu bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakuweho ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Minisiteri y'umutekano wa Amerika yarayivuze ko nta barwayi bashya ba Ebola babonetse muri Guinea kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa kare.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Ushobora no kudukirikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo westatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatanu yasozereye urugendo rw'iminsi itatu yagirira mu gihugu cya Uganda. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi niwe yakurikiranye ubwo rugendo.
Perezida Ndayishimiye yari yakiriwe ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya Uganda Entebbe, aramutswa mu cyubahiro cya gisirikare nk'uko abakuru b'ibihugu bakirwa iyo bageze aha ku nshuro ya mbere. Video twahawe n'itangazamakuru ryo mu biro bya Perezida zerekanye Perezida Ndayishimiye aherekejwe n'umufasha we Angeline Ndayishimiye bakirwa imbere y'ingoro na Perezida Museveni n'umufasha we Janet Museveni, nuko bahita binjira mu cyumba cyo bagiriyemo inama mu mwiherero. Ukurikije icyegeranyo cyasohoye n'ibiro bya Perezida Museveni, Perezida Ndayishimiye yavuze ko kubera amahoro n'ubwiyunge mu Burundi imibereho y'abaturage yatangiye guhinduka mu by'ubutunzi. Yongeraho ko igihugu gifite ubukungu bwa kamere akaba kitegwe gukora ubucuruzi na Uganda, anasaba abanyayuganda ko bajya mu Burundi kuhacururiza no kwashora imari. Perezida Ndayishimiye yavuze ko Abarundi bafata Perezida Museveni nk'umubyeyi w'igihugu cyabo kubera ko yakitangiye kugira ngo kigere ku mahoro n'ubwiyunge gifite ubu ngubu. Avuga ko Perezida Museveni ariwe wagiye i Burundi akoresheje imodoka mu wa 2015 mu gihe abandi bose bari bataye i Burundi bavuga ko igihugu kirimo intambara. Rero akaba baje kugira ngo Perezida Museveni umusaza w'inararibonye mu karere abahe umugisha no kubagira inama mu gihugu. Mu gihe uwo yasimbuye nyakwigendera Petero Nkurunziza atakiriho wakabaye amugira inama. Ku ruhande rwe, Perezida Museveni yavuze ko ubumwe bw'ibihugu byombi bwavuye kera na mbere y'abakorone, ubwo Abarundi benshi bazaga muri Uganda gushaka akazi kandi muri bo abenshi akaba barahisemo kwigumira muri Uganda. Museveni yongeyeho ko ubu ubwo mu Burundi harangwa amahoro n'umutekano, igikurikira bakwiye kwibandaho cyane ari ukubaka iby'ubukungu bw'igihugu. Anavuga ko kugira ngo Uganda n'u Burundi bacuruze neza bakagombye gufashanya kubaka indi mihanda nk'inyura mu gihugu cya Tanzania. Avuga mu muhanda ukuva ahitwa Kikagati Isingiro muri Uganda ugaca Keisho muri Tanzania ukagira ahitwa Ikayanga, nundi uturuka ahitwa Mutukura ku mupaka wa Uganda na Tanzania ugaca Kayanga muri Tanzania ukagira Ingara. Perezida Museveni yanavuze ko igihugu cye cyiteguye gufatanya n'icyo Burundi mu bijyanye n'umutekano kandi ko gishoboye gufasha u Burundi kuvumbura ubukungu bw'icyo gihugu bwa peteroli bukiri mu butaka, dore ko Uganda nubwo itaratangira gucukura peteroli yayo yarangije gukora ibikenewe byose kugira ngo batangire kuyicukura kandi akabifite abahanga mu bya peteroli. Aniyemeza gufasha u Burundi kubashakira abashoramari bazafasha kuzamura ubutunzi bw'icyo gihugu. Ukurikije Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, ibicuruzwa bya Uganda byinjira mu Burundi bingana n'imiliyoni 59 z'amadolari y'Amanyamerika, hanyuma ibicuruzwa by'u Burundi byinjira muri Uganda akaba bingana n'imiliyoni 33 z'amadolari y'Amanyamerika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius. Mu Burundi kuri wa gatano inama nshingamateka y'izitegeko rigenga amafaranga leta izokoresha kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka gushika nk'ico gihe mu mwaka w'2022. Ayo mafaranga arenga gato imiliyaridi 170,000,000 y'amarundi. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yasiguye ko ibice 70% bizova mu makori n'amatagisi mu gihugu, ayandi akava mu mfashanyo mvamakungu. Igice kinini cyahariwe imigambi y'iterambere. Idonido kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nguru.
Amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu kiringo cy'umwaka uza uzotangurana no kwezi kw'indwi uno mwaka yari yongereye ko imiliyaridi zirenga 140. Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domisiano ndiyo kubwayo yasiguriye abashinga amateka y'amafaranga arenga gato imiliyaridi 170,000,000 leta izokoresha uwo mwaka azova n'ingene azokoreshwa.
Uburyo bwinshi bungana na miliyaridi 195,000,000 n'imiliyoni 500,000 z'amafaranga ya marundi buzokwegeranywa hagati mu gihugu biciye mu makori amatagisi n'ibindi mu gihe hanze hitezwe imiliyaridi 333 n'imiliyoni 900,000 mu mafaranga ya marundi. Muri ubwo buryo bwose imishahara y'abakozi bose ba leta itwara imiliyaridi 499 n'imiliyoni 700,000 z'amafaranga ya marundi mu gihe amahera azoja mu migambi y'iterambere angana na miliyaridi 611 n'imiliyoni 400,000. Muraya hafi igice akaba azova hanze mu basanzwe bafasha u Burundi. Iyi nteguro rero ihagaze ku cizere ko ubutunzi buziyongera muri uyu mwaka uza.
Abashingamateka bashikirije amakenga bafise mu bisata vy'uburimyi gutanga uburusho mu bagwiza tonga bazana imitahe mu Burundi amabarabara n'ibiraro biguma bibomoka mu gihugu n'ibindi.
Twereke ko uburimyi n'ubworozi bugiye kuba isoko y'ubutunzi y'igihugu. Turabe ukuntu igisata cy'ipampa cyangwa ipampa ashaka kuvuga ahambuka kugera ko ukuntu cyoba kizasione ama intoya cyangwa zari kuri izi miliya kandi no mu mwaka zari izi miliya ariko mwavuze mu kingo mazi kabanije kandi ngiye kwinjirinda urahura aya mayitoniyasiyo angana na taswa za kati miliya keni ibaza ko tuzakwakira amahema kugira tugaruke kuri izi miliya nabonye yuko kuri iyi bijetere igenewe kubunga bunga amabarabara hakuye ko 10 miliyari mu gihe kubona amabarabara n'ibiraro bigeramiwe cyangwa birabomagurika
ikindi giteye amakenga abaserukira abanyagihugu ni gisata cyo kwitaho amagara y'abantu agakarata ko kwivuriza ko abanyagihugu bato bato babarimye bita CAM carte d'assurance maladie kabura kagugwa amafaranga 300 y'amarundi ku mwaka ubu kazogugwa 225 kuri bamwe n'ibihumbi 100 ku bandi aha umushikiranganje w'ikigega ca leta aratangira insiguro
amagara y'abantu akabaye meza nabindi navuga byo kufungura irahava bigacika amazi n'ibindi byose by'amabarabara twakora byo hava bicika amazi kuko amagara y'abantu zero capital abantu zero capital zina aha rero ikarte kamu tugiye kuraba twasangiye muri uyu mwaka uheze n'ukurikira imbere yaho tumaze kugira amariyeri y'imiliyari 20 ku kuvuza abantu biciye kuri kajya gakarata byumvikana yuko dutegerezwa kurondera mekanisme do finansa iri efikase ziramo ituma n'abatishoboye bavuzwa reka mbere ndetse n'abishoboye bafungwa
Integuro y'amafaranga leta zo gukoresha ku mwaka uza w'2021 ushira w'2022 irimo igihengere cy'amafaranga arenga gato imiliyari 151 atazwi yazova umushikiranganje yemeje ko ikiza cy'umugera wa corona cugarije isi gishobora gutuma ibintu byonyuka bimwe mu byo leta yateguye ntibiranguke kubera kubura uburyo abashinga amateka bamaze guca hirya no hino iyo nteguro bahavuye bayemeza Pierre Clavenion Kigali kubwijwe rya Amerika
Uyu munsi abanyamurenge aho bari hose ku isi bagize imyirekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bukogwa kuri bo mu ntara ya Kivu yo mu Manuko twavuganye na Madame Adele Kibasumba ayoboye ishyirahamwe ry'abanyamurenge Amahoro Peace Association hano muri Amerika yari ahariko habera imyirekano mu gisagara cya Rochester muri leta ya New York aravuga icyo myirekano ishaka gushikako
Turimo gukora imyigaragambyo kwigaragambya kubera ubwicanyi bukomeje kubera ku bwoko bw'abanyamurenge muri Congo ubwicanyi bumaze imyaka irenga 4 bwirasira buno bwoko bw'abanyamurenge icyo dushaka ni uko rero abandi bantu bamenye ubwicanyi burimo kuba kuko ababizi ni twebwe twicirwa n'abandi bake ariko inahangaha mu mahanga ubwicanyi bukomeje kuba gukorerwa ku bantu ariko bigasa nk'aho birimo gukorerwa mu mwijima Rero twizeye ko abantu benshi abanyamerika abandi bavamo no mu bindi bihugu batuye muri kino gihugu niba bamenye ubwicanyi burimo kubera ku banyamurenge barashobora nabo kwifatanya natwe kudufasha kugira ngo tugamagane
Nikihe kiriko gituma mutotezwa muri ubwo bwicanyi
Ubwicanyi bw'abanyamurenge burimo gukorwa n'imigwi yishize hamwe yandi moko tubana bitwa ba mayimayi ariko bava mu moko menshi atandukanye tubana nabo hariya muri Kivu ya Majefo ariko nanone hariho yindi mitwe iva mu bindi bihugu nko mu Burundi za Red Tabara za Forebu na FNL ariko nanone byose birimo kuba leta yacu ya Kongo irimo kurebera ndetse n'imiryango mpuzamahanga nayo ikomeje kurebera ubwo bwicanyi bukomeje kuba impamvu barimo kutwica n'ibyo batubwira n'urwango banga ubwoko bw'abanyamurenge abakongomani tubana abo bihuze mu mitwe y'abamayimayi bavuga yuko tutari abakongomani guhuzuye tudakwiye kuba muri Congo dukwiye kuja mu Rwanda n'iwacu batwita ko turi abatutsi kandi Congo ngo itagira abatutsi
muravuga kandi ko inteko zijejwe gucungira umutekano zishyiramwe ONU ziri ngaho inteko za leta ya Congo murazidogera ngo nta kintu kinini zifasha mu kububahiriza umutekano kubwanyu mwibaza ko byo bayitumwa n'iki nikiye musaba izo nteko zabi za leta izaone
mu byukuri ntabwo nzi impamvu batahagari kubwicanyi kuko n'ubundi niyo manda yabajanye hariya muri Congo bari n'ahantu mu minembwe ahantu hihuzuye abanyamurenge benshi sinzi impamvu badakora akazi kabo kuko niko kabajanye ko gucunga ibintu abantu n'amatungo yabo ibyo byose mu mwanya bari hariya ntacyo bakora ndatekereza ko ari ukubarananiwe cyangwa barimo bararebera gusa ntabwo barimo gukora inshingano zabo rero turashaka nabo kubyamagana kuko nimba bananiwe dukwiye nabo kubabwira ko bananiwe cyangwa se barimo kurebera abantu bicwa
muri make mukurangiza muravuga kandi ko muri ko murarondera kumvirizwa muri Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ko mubisaba gute
Kuru nubungubu aho bigeze Fidel turimo kwicwa hari imiryango yigenga imaze kubyita genocide rero kugira ngo byemezwe ko ari genocide bitegerezwa guca mu bihugu bimwe bikomakomeye bifite ijambo muri no miryango mpuzamahanga hamwe rero twotangirirana ahangaha muri Kongere ya Amerika tugasaba yuko bumva urubanza rw'abanyamurenge bakumva ibimenyetso bigaragaza yuko ibyo turimo gukorerwa ari genocide barangiza bakagira ico bakora bagahindura amategeko kuko ntabwo Amerika igenda iri yakuja gushigikira ubwicanyi urushingo ko bw'umuntu rero turashaka yuko ubwo rubanza Kongere ya Amerika irutwemerera tukarujana muri Kongere ya Amerika tukarutanga tukaruvuga hanyuma hakagira igihinduka kuko bidaciye muri Kongere ya Amerika biragora cyane kugira ngo hagimpinduka twandikiye oni subwa mbere subwa kabiri ariko ntacyo badusubiza rero iyi ni indi ntambwe yindi rero yo gusaba Amerika ko yumva runo rubanza nk'igihugu cihariye kandi gifite influence muri
yoni. Rashimiye yari Madame Adele Kibasumba ayoboye ishyirahamwe Mahoro Peace Association, ishyirahamwe rya diaspora y'abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi, musitanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yafashe ingingo yo gusenya amazu arenga 200 y'abanyagihugu baba ahitwa Nyarure. Rero je wirika neza ni Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti.
Arabikuyemo ngizenze saraho ngiye guhumbira mu ishamba nsanga katu te barahicije nkanama temwe wishwe nase ntakundi
one abede nago bizimana mu manyagi huko binyarure yasanze inzu yiwe hejeje guturirwa yanabamorwa mu gihe yari akubitiye mu tundi dukorwa
karabikuyemo ngizenze saraho ngiye guhumbira mu ishamba nsanga katu te barahicije nkanama temwe wishwe nase ntakundi mwaho muramwa areka mungu mita mojo humurambi leta ni umenya hutushira nicho tusaba nuko mwotu here chaho tuwa kusi baga tutuliri maho mchirumbi mjangu baye huko njini kubke imani
kunzu zinangama jana bina minongi tanu uzimaze kutuliri guanu kubomoru guwa harimo izama nyagi hugube meza kwa ho bariko waratuzu wa bahi guri ya mafaranga wakababa haftia nidi ango mga hamwe na baka vukire bose basigura kwa tani choboko ya juru ya baku isu wakashaya
tuwa hagura mafaranga tulafisa ni mahapuru zao ni baba yako batu tuhaba ni batu hereza mahera yacu tubabisi abantu bahari kwese turafise mapo
bamwe na babo na nkuru w'umutumba nguja na nkuru w'umutumba yaradadaje ni batu hereza mahera yacu rero tubabisi
mu misanzwe ahantu kundi kwaharose yaramatongo yitwa yabenewe ari gisoko cyabeneyo kicyo kavahani tukaza tukabagurira twabaye nk'igitero kije turategwa mu gutenze wakarisize abantu bagiryamye abantu benshi impoto zabo tarahiye mu nzu ibintu zyaboroye utya dupanya dutugurubetse turahira mu nzu hachi nkore nyinshi ibyo bintu rero mwotubariza hejuru ukuntu bimeze ambe turi abarundi ambe turi abanyamahanga tumenye ukuntu batwangaje nyine tumenye aho twoja
ndababajwe n'abadame batari bahari muri uwo mwanya ngo dusohore ibintu bagasanga ibintu byahiriye mu nzu bamwe nabo bararaho mu mashuri ntibagiraho bicaye ntihagira naho bashira abana usanga utwana ari nk'utuntu tw'impfubyi kandi twari mu gihugu cy'u Burundi tuzire ko intambara yaheze byasamu duserukire tumenye ko umurundi afise kwishira no kwizana mu gihugu cy'abapfukiro kiwe
je ndatangazwa kuvana twubatse mu itongo ryacu ry'igisokuru natwebwe baje guhomora inzu no guturira bagatemagura uwatemagusohoka mu nzu baca bamukuzana inkoni turavuga ati ntibakora ibyo babona ni kizi turi mu matongo y'igisokuru ryacu ntitugwana tugutungane buzokora
musitanteri wa komine Mabayi yemeza ko yabomoje utuzu atagaciro dufise kandi bene two bari bihagiye itongo rya leta Nikodemu Ndahabonye Imana
ariko bubaka mu itongo rya leta basanga bihagira babyitaba bo mone gufata bamwe bakavuga ngo hari wabo ngo hari mu gisokuru abandi bakavuga ngo baba barahaguze abandi bakaza uko nyene bihinze mu kiza hama iryo tongo rya leta igice kinini leta igashaka kuzokirima byo ngibyo byo kwihagira itongo rya leta twe tubifata nk'ubugumutsi tubamenyeshe ko nubwo buzu bwose uko ari 27 harimo mu gushika nka 20 gusa bwarumaze kwimukirwamo abantu ubundi bwari bucyubakwa ubuzu buto bw'ubwatsi boneka ko atari n'amazu meza yo gushyira mu gisagara cya Nyarure dusanga twifuza yuko ko cyoba ikigwati kiterambere twifuza yuko abene gihugu botekana bakareka kwiyumvira mu iki gihe ko uwoza kunyaga amatongo ya leta
umukenyezi yatashimye kuyivuga umwidondoro wiwe n'abavuga ko umugabo wiwe yakubiswe n'ubu akaba akiri ndembe
umugabo yakohotewe muri ibyo bintu agakubitwa umutwe ukaba udakora neza umugabo nkabasigaye ndamusiga ku mbuga akaba nigenza kuronderera abantu nukuru mugaba nuwaho kumbuga hachina fashije nigeni ilu kando ndere rufwana ya rajie kwa muganga huku iformasi yo mugaba wano mko ya kie hako vya jente neta kube ya mutu hakuma haparangana abako zibzo mkuri posa wai uko wadu fasha nane kwa wadu huwa hote wakatu kumereza umfahara maharo dufise kandi mumitwe tuku matu parangana ubona jangu ya kuiruka kubuzima kudu kwa natukungano punaka mumugongo
nuyu mugaba warabze emeza
haenu mubti imu wako bise indira bamo eno di mungu na wewe nye na wepe nye bate mne mumutwe jivinire mungutuwa rizai gituma mbetula barundi kieni bazako kijuku kishunga maharo ko ibinu watu gize wai kutukabisha kimwepe rero igikinikiniki muba muzokutegura ibyanyu mupi mu nga ako nta namagize zibaho
mustanere wamabaye yasigura ariko kwa ta muntu yigeza kubagurwa
hariho uwonzi yavuga ko yakubiswe bakamwaka umupanga bavuga yuko yaragomba gushwana afise umupanga bacabanza barawo mwaka kandi bene gihugu twara musubije umupanga wiwe ntabwo yakubiswe kwa bakumwaka umupanga hanyuma ico gihe imvura yari kigwa umudamu umwe yanyereye yikubita hasi ku giti yarakomeretse hagati ya maguru bene gihugu bacayibaza yuko arinda yoba yavuyeho mugabo yari yakomeretse ku bimba byirondoka kwa muganga bakaba bari kwamukurikirana
kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka ushize leta ya Burundi maze kwigarurira amatongo afite uburinganire hafi bw'amahegitari y'amajana 7 nk'uko vyemezwa n'ubushikanganje bujeje uburimyi bukemanga ko buzokomeza kwigarurira amatongo yose ya leta abantu bari barihagiye Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru Ihiganwa ry'umupira w'amaboko rya Basketball Africa League rizotangura ku munsi w'Imana wimirije Kigali mu Rwanda. Iyo higanwa rizohuza amakipe 12 akomeye kurusha yandi muri kigiye muri Afrika. Imbere yuko iyo higanwa nyene izina riba uyu munsi turaha ijambo umenyesha makuru wacu w'ingino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinde.
Muri gahunda yacu yo kubagaragariza ishusho y'amakipe agiye guhatanira mu irushanwa rya Basketball Africa League rizabera Kigali kuva ku cyumweru tugiye noneho kuvuga ku ikipe ya Forces Armées Police yo muri Cameroon iherere mu itsinda rya kabiri ndetse n'amakipe mu itsinda rya gatatu ariyo Zamalek yo mu Misiri AS Douane muri Senegal Ferroviario yo muri Mozambique na Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria Forces Armées Police cyangwa FAP mu magambo ahinnye ni ikipe y'igisirikare n'igipolisi cya Cameroon yashinzwe mu mwaka w'1972 iyi kipe yambara imyenda y'amabara y'icyatsi kibisi n'umweru ikinira mu nyubako ya Palais Polyvalent Yaoundé yahawe amahirwe yo kwitabira amajonjoro yo gushaka itike yo gukina irushanwa rya bal nyuma y'uko ikipe ya Condor Basketball Club yari yaratwaye igikombe cya shampiyona muri Cameroon yanze kwitabira mu bakinnyi ba bene gihugu b'ikipe ya FAP bitezwe cyane harimo kapiteni wayo Ebaku Akumenzo na Cedric Sangwe hari kandi abakinnyi b'abanyamahanga bongewemo aribo umunyanijeri Aruna Abdoulaye n'abanyamerika babiri Marcus Thomas na Hezekiah Matthew Zamalek Sporting Club ni ikipe y'ikiguguye mu mujyi wa Cairo mu Misiri ikaba imaze gutwara ibikombe 12 bya shampiyona basketball muri icyo gihugu Afrika Zamalek imaze imyaka 110 ibayeho ikinira mu nyubako yitiriwe Abdelrahman Fauzi yakira abantu 4000 irangwa n'imyenda y'amabara y'umutuku n'umweru Zamalek izaserukana abakinnyi biganjemo abanyamisiri baziyongeraho abanyamahanga barimo abanyanijeriya babiri Michael Fakwade na Elonu Chinemedu n'umunyakote d'Ivoire Suleiman Muluku Diabate tugeze ku ikipe ya AS Douane muri Senegal yashinzwe mu mwaka w'1980 mu mujyi wa Dakar bakunze kuyihimba akazina ka Gabelu bisobanuye abakoresha korobo kuri za gasutamo kuko ari ikipe y'ikigo gishinzwe gukusanya amahoro Association Sportive de Douane yambara imyenda y'icyatsi kibisi umutuku n'umweru ubakinyi zabishingiyeho harimo Chris Cockley umusore w'umunyamerika ufite uburebure bwa metero 2 na santimetero 3 agapima ibiro 104 Ferroviario de Maputo muri Mozambique yatangijwe mu mwaka w'1924 ikaba imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona ya basketball muri Mozambique Ferroviario yambara imyenda y'icyatsi kibisi n'umweru yakirira imikino yayo kuri Pavilão de Maxaquene ijyamo abantu 3500 abakinnyi yiteguye kuzifashisha bubake ku basore babiri bafite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aribo Gracine Bakumanya na Mikika Bongo mu gusoza gahunda yacu twerekeje mu ikipe ya GSP Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria iterwa inkunga n'ikigo gikomeye gicuruza ibikomoka kuri peteroli gikomatanyije amoko 10 y'imikino itandukanye urugero ni ikipe y'umukino wo gusinywa ku magare ikinwamo na kabuhariwe Azedine Lagab umugabo warusazanye ukunze gutitiza abo bahanganye mu masiganwa anyuranye hirya no hino muri Afurika harimo na Tour du Rwanda Groupement Sportif des Pétroliers irabura amezi abiri gusa ngo yize izize yubire imyaka ijana imaze ibayeho. Mu bubiko bwayo harimo ibikombe 20 bya shampiyona. Ikipe irangwa n'amabara ya orange, umweru n'umukara ikinira ku kibuga cyo mu nyubako ya Asen Arsha yakira abantu 8,000. Mu bakinnyi b'ishingiro ikipe ya JSP izamanukana mu kibuga muri rushanwa rya Bar harimo kabuhariwe Adrian Mustafa wimazemo imyaka 13, tutibagiwe Jameson Morgan ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jutimo duteza matwi ahantu hodusoreje amakuru yacu.